de Radio 1 de America. Radio 1 de America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije n'abandi bagenzi banjye kubagezaho aya makuru. Bamwe mu Barundi bahunguka bava mu nkambi zitandukanye muri Tanzania baravuga ko abo basanga basigaye mu gihugu babakira nabi babacyurira.
Harimo abatwenga, harimo abandi bavuga ati mbere mwari mwagiye kugira hano twe ko twasigaye ngaha. Umuntu umutima waranse
rero baratubarira ati mubuho muraje none uko muje twege twari tubaye none twari tuhabaye none ga hari uza mu itongo ry'ubundi cyangwa aza muhira.
Uwo ni umurundi uheruka gutahuka avuye mu gihugu cya Tanzania. Hagati aho abarundi bahungiye mu Rwanda nabo baritegura gutaha, naho muri Mali abasirikare bahiritse ku butegetsi Ibrahim Boubacar Keita baba biteguye gushyiraho leta y'inzibacyuho. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya nk'umugisha. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, umuvugizi w'umutwe w'abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Mali yatangaje ko azasubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivile. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije ni utugezaho iyi nkuru.
Ako karwi kafashe ubutegetsi kariko karondera umukuru w'igihugu yotwara leta y'abasivile ifata kibanza nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wako Ismail Waga. Waga yabwiye itorokanizo ry'amakuru Associated Press ko umurwi w'igihugu wiyemeje kugarukira abanyagihugu ugiye kubonana n'abakuru b'imiryango hamwe n'abakuru b'amashyirahamwe atagira inyungu za politiki kugira ngo bumvikane ku kiringo leta ifata kibanza izomara hamwe n'abategetsi bazoba bayigize. Waga yashikirije ayo majambo mu gihe abakuru b'ibihugu byo mu ishyirahamwe rijejwe ubutunzi muri Afurika y'umurengero bakomeje gutera akamu ako karwi k'abasirikare kabasaba gusubiza ubutegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keita. Nyamara Waga yahakanye ko abasirikare batembagaje ubutegetsi bwiwe ngo kuko ibwirizwa shingiro ry'igihugu cya Mali ritigeze rihindurwa. Avuga kandi ko na Perezida Keita adafunzwe kandi atigeze akurwa ku butegetsi ahubwo acungerewe mu ikambi ya gisirikare kubera umutekano wiwe.
Urakoze Frederic, tutarakurekura, komeza tubwire iby'uko ikiza cya virusi ya corona cyatangiye kugabanuka ku mugabane wa Afurika. Muri iki gihe abaturage bakomeje gushyira mu bikorwa amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ryacyo.
Ibyo bijejwe guhangana n'indwara zivyaduka mu ntara ya Afurika bivuga kwigabanuka ry'ubwandu bw'ikiza cya corona bukishwa hanini ingingo zafashwe zo guhimiriza abanyagihugu kwambara udupfukamunwa hamwe no kwirinda gukoranira mu kibanza kimwe ari benshi hamwe no kutegerana. Naho muri Afurika icyo kiza kitandukiye abantu benshi mu ntango cyagiye kiriyongera buhoro buhoro cyane cyane mu gihugu cya Afurika y'Epfo kirimo igice cy'abanyagihugu bose 1,100,000 bamaze gufatwa iyo mugera mu ntara ya Afurika yose. Umukuru w'ibiro bijejwe kwirinda indwara z'ibiza muri Afurika John Kengasong avuga ko muri izi ndwi zibiri ziheze hagaragaye ibimenyetso byerekana ko ubwandu bushasha bw'icyo kiza bwagabanutse. Yamara naho mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afurika hari akamu gasaba ko amashuri yugururwa, Kengasong asaba kwingwa yo kugurura amashuri yoba irahagaritswe gushikaho bizogaragarira ku bwandu bw'icyo kiza bwagabanutse bimwe biboneka.
Urakoze Frederic. Joe Biden, umukandida w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarayiyemeje ko agiye kurwanya ikiza cya COVID-19. Diane Nininahazwe akomeza iyi nkuru.
Mu ijambo yashikirije mu nama rukukuma yemera ku mugaragaro kuzohagararira abademokrate mu matora, Joe Biden yagirije perezida wa Amerika Donald Trump gufata minenegwe ikibazo cya virusi ya corona agira ati: nta mukenyero afise wo kurwanya iki kiza ariko jewe ndawufise. Mu vyo yavuze atekanya kuzokora no gutegeka udufukamunwa mu gihugu cose, ukwihutisha kumenya ibizamini vyabipimishije, ukugwiza ibikoresho vyo kuvura abarwayi, akongera karaba uko amashuri yugururwa ariko bidashira mu kaga igihugu. Amerika iracafata ya mbere mu bwandu bwa COVID-19. Ibiharuro vya nyuma vyerekana ko abarenga 5,500,000 ari bamaze kwandura mu gihe abandi barenga 174,000 bahitanywe n'ico kiza. Tukivuga ku vyo guhangana na corona hirya no hino ku isi, isosiyete y'Abongereza AstraZeneca itangaza ko mu mpera z'ino mwaka ishobora kuba yatanguye gushira ku isoko incanco za COVID-19 iriko iragerageza. aha ku mugabane wa Amerika Mexique iza yavuze ko vuba itangura kugerageza ikoreshwa ry'urucanco rwakozwe n'u Burusiya hagataho ishamwe mpuzamakungu rikora mu by'ubutunzi care rigabisha ko mu mpera z'uno mwaka abantu barenga miliyoni 270 ku isi yose bashobora kuzokugarizwa n'ikibazo cyo kubura imfungurwa biturutse ku kiza cya virus ya corona.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri 88.8 n'ibice 9 FM ya radio ijwi riyobora abadushakira kuri internet namwe mujye kuri waishatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru ntimwibagirwa kandi no kudusanga kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu mukanya turaje mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Kuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuyahere mu Rwanda aho impunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu ziyandikishije gutaha zishigaje icyumweru kimwe ngo zisubire mu Burundi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko abarenga 650 bamaze kwiyandikisha kandi ko bakomeje kwakira abandi ariko hari n'abatarashaka gutaha basaba ko bakomeza kwitabwaho muri iyo nkambi. Pierre Claver niyo nkuru n'ibyatubwira.
Iyandikwa nyezina ryatanguye ku munsi wa mbere w'igendwi mu ikambi impunzi z'abarundi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Umukuru w'umuryango ushaka kuja ku rutonde ni we atangura akaja kwiyandikisha ku biro by'abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR mu nkambi. Igikurikira ni uko abagize umuryango wose bahamagarwa na HCR umwe wese akiyemerera atagahato ko yiyemeje gutahuka utabyemeye araheza agasigara. Intambwe ya gatatu no gupima biyandikishije kwa tandwara zandukira hamwe n'umugera wa corona bafise. Intambwe ya nyuma no kubaza wiyandikishije igitumye ahitamwo gusubiza ubuhunzi agasubira mu gihugu ciwe c'amavukiro. Ubu yaganiriye n'ijwi rya Amerika yarahejeje izo ntambwe zose.
Ubu
wavuze ko imvo ari iyi
nibaza yuko uko nabagize kuko jewe ndagize yabo tuvuka n'abandi niyo bari hamwe duyuko nabagize bakambira yuko uko byari bimeze byemereka yenda atari ko bimeze uko yewe barambwira ko umutekano atakibazo yewe ndindiriye kuwa kane ntabwo tubonamenye nka ntihazonagera nibaza yuko n'umunezero gusa nuko nyine abantu benshi iyo wifuza kujya mu gihugu cyawe umaze imyaka itanu utarajyamo urahunga umenga ni nk'inzozi nibyo bavuga umenga ntibizokunda tuzogenda yaturiye imodoka n'ahandi ho n'akamwenya kenshi.
Ishami mpuzamakungu HCR ryita impunzi ryemereye ijwi rya Amerika ku icyo gikorwa kiriko kigenda neza atamusunikano. Elise Vireshalan avugira HCR yadutangarije ko ku rutonde afise hamaze kwiyandikisha abarenga gato 650 bagizwe n'abagabo ukwabo cyangwa imiryango ikwiye. Umuvugizi wa HCR yatubwiye ko gushika ubu atangorane n'imwe icyo gikorwa kiratera haba ku biro by'abakozi ba HCR cyangwa ku murongo wa telefone washyizweho. Ku ruhande rw'u Burundi abajeje kwakira impunzi nabo nyene bemeza ko bamaze kwitegura kwakira abo barundi. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano aherutse kubwira ijwi rya Amerika ko izo mpunzi zize gushikira mu ikambi y'agateganyo ya Songore iri mu ntara ya Ngozi.
Ni kambi shaka kwakira impunzi nyinshi zishira ku gihumbi ariko kubera iki kiza cya coronavirus bazogabanya hamwe kwakira nk'abashika ku 500 ariko uruhande rw'u Burundi rwaramenyesheje yuko nubwo boza ari benshi barenga abo rufise ahandi rushobora guca rubakirira ata kibazo. Kindi naco twumvikanye nuko babaye benshi cyane bashobora no kuzokwakirwa inshuro kabiri mu ndu nk'uko biriko biraba ku mpunzi ziva mu gihugu cya Tanzania n'ibyo bazoshaka bafashisha byose kugira ngo icyo gikorwa kize giheze kigende neza muri icyo kigo cy'Isongore. Murazi ko nawe batamara umwanya bazushaba byana ku makomini yo baje bava.
Icyo bikoze hari amashyamba atanu y'impunzi akorera mu ikambi ya Mahama asabira abazoba basigayeyo gukingirwa mu gateka kabo ndetse bakaguma bitaweho na HCR. Marc Ndereyimana aserukira rimwe muri ayo mashyirahamwe amenyesha ko icyo kibazo cyariko kiratera icuka kibi mu nkambi.
Dushima yuko babahaye uburenganzira bwo gutaha kukubera twariko turabona yuko ingendo y'abantu bavuga yuko banditse rino kete byo gusaba guhunguka bariko barateza umutekano muke hano mu nkambi ya Mahama nk'uko muri Tanzania byabaye mu kambi y'impunzi. Rero biradufasha yuko abantu bavuye ngaha hanyuma abasigaye bagasigara mu mahoro na cyane cyane kwice twahunze kitarava mu nzira bwo baguma bari ko barigisha uko twahunze twaziye manda twahunze systeme ndi none munsi turumva abantu bari ko baricwa turumva abantu baturimba mu mazo turumva abantu banyuruzwa bakabura igirengero bazira ibyiyumviro byabo turumva mabi atandukanya kugwa mu gihugu cy'u Burundi icyo nicyo twahunze kandi n'ubu nikirava mu nzira niyo mpamvu n'ubu twebwe tukivuga yuko tugikeneye ubuhungiro n'ubu kandi dusaba na asere kubandanya idufashe mu ngo gusaba guhunguka bijya ku gace k'umuntu nta muntu ahita n'uwundi nta uterefona mugenzi we umuntu iyo yumvise agomba guhunguka aragenda ku gace kiwe abatahane batahe twebwe umutekano wacu ugume wubahirijwe
abo HCR rirabizeza ko rizobandanya ribafata mu mugongo nk'uko ryahora ndetse rikavuga ko n'abasaba ubuhungiro n'ubu bakihari kandi ko bakigwa hakurikijwe amategeko mpuzamakungu akingira impunzi iryo shami mpuzamakungu hase ntiryavuzaho igikorwa cyo kwandika abashaka gutahuka kizohagarikirwa gusa rimenyesha ko abambere bazotahukanwa ku munsi wa kanuza itariki 27 z'uku kwezi k'umunani nk'uko byumvikanywe n'inama nyabutatu iyo nama niyiheruka guhuza iryo shami gita y'impunzi u Burundi bahunze bavamwo hamwe n'u Rwanda rwakiriye y'abarundi barenga 172. Pierre Clavier Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Clavier tukivuga iby'iyo nkuru y'abarundi batahuka abahungukiye mu ntara ya Ruyigi barasaba leta n'indi miryango kubabonera imbuto n'amasuka kugira ngo bashobore kwitegura ihinga mu gihe babasubiye mu ngo zabo. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye bifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi dusomerwa na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Abarundi biganjemo abavuye mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania barashima muri rusangi ukuntu bakiriwe n'abajejwe intwaro. Abarundi bavuga ko n'abasigaye inyuma bariko bariyandikisha ku bwinshi kugira ngo batahuke kuko bavuga ku buzima bwo mu nkambi busa n'ubwanse mu makambi ari mu gihugu cya Tanzania. Aba ni bamwe mu baherutse guhunguka bashikira muri komine ya Nyabitsinda intara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi.
Uricara ukaburi yumva niyuja kuza gutoruka hariya kugendayo ukashasura kwiyumvira te basha ngiri hariya mu gihugu cyacu ndagenda iyo ngomba mfashe ubusafiri ndagenda iyo ngomba iwanya bari wanyu ukashasubira rero kibuka umugani w'abakera bavuze ati wogo gito gitabwe wa ukashasura uwo mugani ukawibuka ucho fata umwanzuro wo kuvuga ati ukaraba babaye ati n'ababaye yo barabayeho naciye bonekeza kugirana reka na cengende nkaraba ngene hameze ihari yaho ngene imeze basubira nkumva inati abari no barakomeye abari no baradugura abari no baragira gute ntabwo tukaraba ngene amasoko yari ko aboma kugwa ngene ibintu bimeze tukifuza kugirana tukifuza kavuga te basha je ndovuma nditahira hano tagira umwitegenzo gitse w'Imana ndakwiye gutaha inje cyaje bituma bitishyamo
hariho naho hariya aye basobora kwafisha nk'imodoka 9 canke abazino bakaza ari imodoka 9 abagende hari intara za ruguru bakabacisha hariya nyene bagashikayo ubu bariko bariyandikisha ku bwinshi kugira ngo batahe twabonye aragahengwe kandi abandi bo tubona kumva ko bariho byatumye yuko duca dutahuka n'abari nyuma bazotahuka nibiyandikishe batahuke n'ukuri niheza ntangorane ndahabona jewe
naho bashima uko bakiriwe bamwe muri abo barundi baranegura bamwe mu basangwa babakora kwitama mu kubabaza icyo bari barahunze bakabona ko kubabaza ivyo bisa no kubacokora
harimo abatwenga harimo abandi bavuga ati mvira mwari mwagiye kugirana twe ko twasigaye nga tukavuga ati semagabo umuntu umutima waranse mukanaho wanse natwe turasubiye kukwirane turiko turikubita agasuzi ko turagaruka mu bitukwa mu bifata uko nyene mwabibonye abatwakira bakatwakira ababigaya bakabigaya
ko rero baratubarira ati mu buho muraje none uko muje twege twari tubaye ino ntitwari tuhabaye natwe twaca tubishura yo none ga haruza mu itongo ry'ubundi cyangwa aja muhira utushikira muhira aho twahora tuba twaca tubishura uko nyene
abo barundi barashima imfashanyo baronkejwe na leta hamwe namwe mashira hamwe mpuzamakungu ariko bakavuga ko bakeneye imfashanyo y'ibisakazo amasuka n'imbuto kugira ngo bashobore gusukura amatongo yabo. Ikindi babona kitazobarohera bataronse imfashanyo n'ibikoresho by'ishuri by'abana babo mu gihe buca umwaka w'ishuri utangura.
Tuso banyeshuri batatu cyo ndobona cyo cyo ku bintu maze kumva na ku radio bariko baravuga n'impuzo bazotangurana n'amakaye njanumba umutima unganuko ucambuga ati jewe rarababaniko bintu baruguma hanti batsokwiga ibyo bintu bari ko barasaba cyose nzoshobora kwironka impuzu bari impuzu za nyuma zimwe zimwe numvise bavuga zitangura ngo bihumbi munani ari cyo bavuze ibihumbi cumi mvuze ha kitsahariro n'ibibazo rero njanumba ko mbangamiye mukati ndabangamiye amatafari yonyine n'umufundi yinzu kugira irohagara n'ibibazo ingorane cyangwa none cyo bica bigenda gutahubwo leta yo dufasha muri byose kadufashiriza abana mu kuyiga
abarundi bahungukiye mu ntara ya Ruyigi bavuga ko atabibazo by'amatongo bigeze bagira bagarutse ndetse bakavuga ko n'amazu basize bayasanze akomeye kiretse hamwe hamwe basanga ibisakazo byarashaje
urakoze Desire Hatungimana mu gihe leta y'u Rwanda ishyize imbere gahunda y'uburezi kuri bose haracyari ikibazo cy'uko bamwe mu baturage bayo bo mu bwoko bw'abatwa bakunze kwitwa bashigajwe inyuma n'amateka batitabira iyo gahunda nk'uko bikwiriye urugero ni nko mu mudugudu umwe watujwemo abagera kuri 70 ariko umwe muri bo gusa niwe uzi gusoma no kwandika nk'uko mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana ukorera mu Rwanda yabibonye ategura inkuru
Uyu ni Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu uvuga ko icyari igihe abantu bose basabwa gukaza ubwirinzi kuruta mu bindi bihe byose kuva iki cyorezo kigeze by'umwihariko mu karere ka Rubavu arabishingira ku kuba icyorezo kimaze kwinjira no kugaragara mu baturage ku buryo bashobora kucyanduzanya byihuse mu gihe mbere cyagaragaraga mu bantu babaga bari mu kato barimo abaturutse hanze cyangwa abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka
icyorezo cyagezemwo kuko ntago wagira n'uwo cyishe ngo uvuge ngo ntago gihari kirahari twanaherekeje nk'ibitaro uko yaguye iwacu mu bitaro icyorezo cyatugezemwo buretse nawe hari n'abandi cyabonetseho ndetse dufite muri treatment center kuko bariya bari Rugerero na Nyakiriba nk'abanyarwanda yego harimo n'abanyamahanga ariko abenshi n'abanyarwanda ntabwo twavuga ngo icyorezo ntego kiturimo niyo mpamvu uyu munsi buri muntu muhuye ugutwara mu bindi amakwe tujyamo uko gushingura ibiriyo mu butabazi dukora mu masengero aho tujya hose genda uzi neza ko ushobora kuhandurira isaha n'isaha
uyu muyobozi asaba abaturage kwitwararika bikomeye no kwirinda kujya ahantu biboneka ko hari ibyago byinshi byo kuba yahandurira virusi ya corona cyangwa akayanduza abandi mu gihe wayifite atabyiyiziho Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore aratanga inama eshatu zafasha abantu kwirinda
aho waba uri hose mu Rwanda shakisha ubutabazi bwibanze ku nzego z'ubuvuzi reka gukora urugendo rutari ngombwa rwambukiranya intara cyangwa handi ujya kure kandi aho urushobora kubonera ubuvuzi bwirinze ubuvuzi bwirinze butuma utakwirakwiza icyorezo icyo ni icya mbere icya kabiri kurikiza amabwiriza yo kwa muganga n'ubu nageze kwa muganga bagira ati jya ahagana n'aha n'aha bari kugana kuko umuganga akubwiye ati ushobora kuba ufite ikibazo nta mpamvu yo gukora traje ugafata indi nzira icyanyuma nacyo kireba abaturage muri rusange muri iki cyorezo nuba hari umuntu upfuye utitaye ku cyamwishe ni ngombwa ko njya mu kiriyo banza utekereza ibyo gusa muri iki gihe ni ngombwa ko njya mu kiriyo
uyu muyobozi kandi avuga ko abaturage bagenda birara nyamara imibare y'abandura yikomeza kuzamuka
iyo ubona umuturage afashe akabari agatumira abantu bakanywa inzoga bagasahinda nka kera uko twahoze icyorezo kitaraza hari uko uhita ubona ko ari abazinywa ari uwazitanze bombi bafite ikibazo nena no kudaha agaciro iki cyorezo turimo iyo ubona umuturage agenda mu muhanda nta gapfukamunwa cyangwa karamusaziyeho uhita ubona ko ari umurimbo gusa ashaka kwikiza abayobozi ariko hari n'udupfukamunwa tutarinze abantu ubona ko rwose kamaze gushyiramo uburinzi n'abantu birirwa kuri stade ijoro n'amanywa ntitubere n'umuntu umwe dushyiramo bikwereka ko abantu icyorezo baracyagisuzugura ariko iki cyorezo mu by'ukuri kirica kandi ni icyorezo kiduhenze ni icyorezo kisaba imbaraga ni icyorezo gishobora gutuma n'ubukungu bwacu busubira inyuma mu buryo budasanzwe kuko kiradusaba byinshi cyane bijyanye no gufasha aba bantu
abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko uko iminsi ishira ari nako iyi virusi ya corona yongera ubukana ku buryo mu mezi ari imbere ishobora kuzahitana abantu benshi cyane ku mugabane wa Afurika bityo ko ari igihe cyo gukaza ingamba z'ubwirinzi aho kwirara
ngira ngo bwari ubwa mbere mu cyumweru gishize aho u Rwanda twafashije abantu babiri umunsi umwe ari uyu waguye Rubavu n'uwaguye i Kigali byabereye umunsi umwe bwari ubwa mbere tugize ka ebyiri mu munsi umwe
abashinzwe ubuzima muri aka karere bavuga ko kuva iki cyorezo cyadutse hari abantu basaga 200,000 bamaze kunyura mu kato muri aka karere mu gihe abasaga 200,000 magingo yabakikarimo abamaze gupimwa barabarirwa mu 70,000 muri bo basanganwe ubwandu bwa virusi ya corona bararenga 120 abasaga 60 akaba aribo bamaze gukira mu gihe umuntu umwe muri aka karere kimaze kumuhitana muri iki cyumweru bamwe mu bategetsi bakuru bashushe nk'abaca amarenga y'uko abaturage batarushijeho kwitwararika byatuma basubizaho gahunda yaguma mu rugo muri bo harimo minisitiri w'ubutabera Johnston Busingye na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professeur Shyaka Anastase wavuze ko nta ukwiye gukerensa iki cyorezo kandi gishobora kumuhitana ubutumwa bombi bacishije ku nkuta zabo za Twitter Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikibazo kivangura rishingiye ku ruhu kimaze iminsi kivugwa cyane muri Amerika, cyane cyane nyuma y'urupfu rw'umwirabura George Floyd waguye mu maboko y'umupolisi w'umuzungu. Inkubiri yo kwamagana ivangura rishingiye ku ruhu yakurikiye urupfu yasigiye ubuhe butumwa urubyiruko rwifuza kujya muri politiki. Mgenzi wacu Diane Ninahazwe yabiganiriyeho na Liz Pascal Namucho wiyamamariza muri iki gihe kuyobora karere kitwa Cumberland mu mujyi wa Ottawa muri Canada. Liz Pascal arabanza kumubwira aho agejeje ibikorwa byo kwiyamamaza.
Amatora rero twatanguye haciye ukwezi kuva kwezi kw'indwi tariki ya 16 amatora akazuba ukwezi kwa cumi tariki zitanu tukazomenya rero watsinze kwezi kwa cumi tariki zindwi.
Uri kwiganwa n'abantu bangana gute igarize muri ico kibanza co kuyobora akarere ka Ole?
Utwiketse kuri cumi n'abandi bagenda baraza kuko umunsi wa nyuma wo kwiyandikisha nk'umukandida azoba ari ukwezi k'umunani tariki rya 21.
Ego hanyuma muri abo bose uvuga bariko barahiganwa uyu murundikazi umwe, hari abanyarwanda muri kumwe, hari abandi birabure muri kumwe?
Abanyabure ubonye turi babiri, uyundi umugore w'umukanadiya Edna apfa muri Congo, indyo tumurundikazi jenye aha Ottawa nibaza kundi umurundi wa mbere yitoje nje gutuma bitunezeje nk'abarundi baba muri Ottawa baba muri Canada.
Uravutse kuri umurundi wa mbere umurundikazi yitoreje ico kibanza giye mu bintu vya politike biri hejuru muri Ottawa, kuko ari wundi murundikazi wundi yabigiye mu makwezi ariko Ottawa. Nibutse ariko arumvise ijwi rya Amerika ko na kimwe mu gisagara kirimo abarundi benshi ndetse n'abanyafrika benshi. Liz, uri uwa mbere ngaho muri Ottawa, muri umwirabiri wa mbere kuba umurundi wa mbere uva no mu gihugu twovuga yuko kita ha kera ikibanza gikomeye abafasoni n'abigeme mu vya politiki. Iyo ndoto yawe yakuje mu gute kugira ngo ushobore kwitoreza ico kibanza?
Ariko unyanda bivuze ntwe ne uko yuko hari n'undi murundi yitwa Oriana nawe yagerageje n'ivyo yakenegeje mu nzego zose, ariko muri komunote usanzwe tuzi bikasaba nk'uko nduwa mbere kuko urumva ni jewe nawe hafi cyane mu bintu bintu twakiyemo nk'abarundi bigoye. Mugabo icyo novuga ni uko biragoye cyane rimwe na rimwe kwiyumvamo nk'umwirabure twese nk'umurundi, n'ikintu kiyo ukumva ko ushoboye kumva ko nawe ugutora ufise ibyangombwa ufise ibyo bisabwa kugira ngo ushobore kuja imbere uvuga uti ndashaka kubaserukira ndababera ijwi mu nzego zitandukanye z'iki gihugu. Rero birasaba kuba ufise ubutwari bwinshi kuko politiki hagiye ntitandukanye n'abo ari bugo turimo mu Burundi cyane muri Canada. Icyo bitandukanye ngira ni uko batatwita cyangwa badushe kugereza mugabo ahandi ho nabyo ni ntibyoroshe kwa gufata icyo cyemezo ni uko uba witeguye kandi uba wiyemeje kurwana n'ibintu byinshi kugira ngo ushobore guserukira abanyagihugu, guserukira mugabo no guhesha isema komunote ubupfuyemo.
Uravutse ko atari vyoroshe haba mu Burundi haba aho muri, ariko na cyane cyane politike yo mu bihugu twavuga ko biteye imbere nka Canada akenshi baranayivuga yuko abayijamo baba bifise baba bafise uburyo bwo gushobora kuja mu myamamazo, baba bafise uburyo bwo gushobora kwitoza cyane bagashigikirwa n'imigambwe yabo. Biboneka mu gihe mu bihugu byacu bitandukanye hari igihe usanga uburyo butaba bukwiye kugira ngo ukire politiki. Twavuga ko Lise yashigikiwe n'umugambwe arimwo, nimba warashigikiwe n'umugambwe n'uwahe, cyangwa uriko witoza wenyine warahagurutse ukavuga ati uburyo ndawufise ngiye kwitoza?
Ni ukuri icyo kibazo ni ikintu gitangaje kuko twese turabivuga no kuri Twitter iminsi iheze n'umugabo yatubwira ati abakandida bonyine bari imbere n'abafise amahera barabazungu nanjye ndavuga iki kibemeze ko cyoke abira mu cyaha cy'isa yo mahera no kumuravuka uko nibyo avuga ati nuko woba ufite ibyangombwa by'utwuje amakarite yose kugira ngo ushobore kuyobora ariko utafite amahera kugira ngo ukore ubuyamamaze ntacushikako utafise abantu bagufasha kuja gukomanga ku rugi bagufasha ku kazi muri kampani bita ababenevole ntacushikako rero jewe nshaka kubwira kuri muri nivo ya meri au nivo municipal ngaha muri Canada ujumwa Ottawa kuko muri Quebec biratandukanye muri Ottawa Ontario nta mugambwe uba ugufashe mu mugongo kuko uri muri indépendant uri wenyene ku gatwe kawe niko bigenda donc jewe iyo ntaba mfise abantu muri communauté yaba ntaba mfise abantu twakoranye mino myaka yose aho nakora donc nitangira abantu bacu kandi batandukanye ari abazungu ari abarabu ari abandi uwo mutima rero ngira baragubonye bati Visi Pascal yadukeneye muri iki gihe reka tumwitabe atanguye iyi kampanye hatsindwe by'ibiri gusa batoje amafaranga agera ku 5,000 by'amakanada kandi bitanzwe n'abarundi harimo umuzungu umwe mugabo abazungu bataraza baje mu nyuma abatanguriye kampanye n'abarundi nibo bitabye bayabyitabiriye ni ukuri ndumirwa akajya muri benevola ibintu babwira bati ntacyo tuzokubona narabibonye kandi birarenze uko nibaze bisigura yuko cyuko turaca ahantu ni byiza yuko uba waramaze kwerekana ukuri umutima ufise wo gukorera abanyagihugu imbere y'uko uja kwitoza kubera yuko n'ahandi ntiworonka abantu bagufasha ukoresha amakontakti yawe ukoresha abantu mu zinanye mwakoranye bakubonye uko umeze bakavuga bati reka tujye kukwitanya kuko bose babikwata guhembwa rero muri iki gihugu umwanya ugoye umuntu akwifatire ngo arakwitangiye ni uko vraiment aba yabonye yuko hari impamvu yo bikora ndashaka kubwira abantu bose bafite mu mutwe ko bashaka kujya kwitoza bake babanze barabe bati tene igitindi ko ndakorera ab'iwacu cyane ahomba aho mu karere ndimo mu gitara ni igitindi n'akaye kamaro kanje utabigira ukarakarikura uri kurapanga imipango mugabo ariko yarinze ukunda kandi mu nyuma uzobona ibyo bintu biri kugarukiye mu nyuma utanabyitetse
nuvuga yuko ukwitoza kwawe ngaho onye muri Ottawa muri Canada kushitse mu gihe hariho ikibazo cy'ivangura rukoba cyagiye ahabona inyuma y'urupfu rwa George Floyd umunyamerika w'umwirabure ngaha anye muri Amerika yishwe ahagaze ko n'umupolisi amushitseko amaviyo ni ikintu ubona ko muri iyo myamamazo yawe urimo muri uko kwishaka kwitoreza kigaruka mu maso y'abantu bakona bakakona nk'umwirabure bakona bakabona cya kibazo hari ico cuba carakuretse muri uko kwiyamamaza kwawe cyangwa kiri kukirakoraga rizo
icyo ni bibura kandi ni batiko bitokwa maho ibyerekeye ibyo birabure babanywa cyane n'ayandi moko kubera abantu niko bameze nabonye ko biragenda neza bikabatera imbere hajya usanga umuntu atinya uwundi kwerenge nasa ko batabana atabagigene bameze ugasanga ariwo kumwikeka cyangwa kubera ko bita amaseroti ingene abantu babavuga bagaragara baberekana mu makuru cyangwa ahandi rero hariho udukavye njamo usanga ari abantu batumize babasaza b'abazungu ubona ko ni ukuri no kunyugura umuryango wenda bashobora gutugurura umuryango rero kukubwira kuri marire vrema rero nibisanzwe n'umugabo indwi ihetse yaraje arankomera ku induru aranatabura agapapuro nanze ko bidon politike imigambi mfise rumva ankomera ku induru agata hasi ndavuga ati wasirikatse ugatora amadorari atatu kandi amahera menshi
Nishote mduteza matukui ya makuri ya chio mulaka kanya na tuya soreje hariko tuwara harikirandi tuwajeza ho mukanya. Shimi ya mwemese mwari mduteza matukui na wajenzi wanje bamfashije kuya wajeza ho ya rahagarari wena Edir Gwema, Yejira Nirgwena, Fatu Alimas Kalala, Yendi Jeffrey Mutagoma. Turabashimira tuifuriza mahoro na mahiru.